Ири, Низби де Америка. Izo de Amerika ribashikeze ibiganiro vya ry'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mara musheshe utimeze muduteza amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2019 kuri mikomuni kumwe na Ange Fidel Niyonga umunyamabanga nshingwa bikogwa mu runani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi Anise Niyonkuru yaratahutse mu Burundi ari kumwe n'abandi 15 ahurikiye mu mugambwe wiwe.
Agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugoronani kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta position kugira ngo arabire hamwe ngene kwiyunga akaja mu runani rumwe kugira ngo asoje amahora yemerije.
Uyo ni Mames bansubiye ko ajeje ubikorwa bya politike n'imigenderanire mu runani Senared avuga kwitahuka rya Anise Niyonkuru. Ishyirahamwe ryitaye impunzi HCR ryifatanyije na leta ya Tanzania ritangwe kuronsa impunzi z'abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata aziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi fashanyo zikwiye nk'abandi. Mani mbere yuko tushika kuri iyi nkuru n'izindi nkuru tubafitiye, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aris Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloise,
urakoze. Fidele, turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komisiyo ijejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiganjemwo aho mu mugambwe w'abademokrate kuri wa kane barongeye guharira ku ngingo zibiri zirega Perezida Donald Trump, mu gihe abademokrate babandanya berekana uburemere bw'ivyaha Trump yagirizwa guhonyanga, berekana ko bihagije ko akurwa ku butegetsi, bagenzi babo b'abarepublikane b'inkehwa nta kindi bakora atari ukubitesha agaciro. Abademokrate bagiriza Trump gukoresha umwanya arimwo nk'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite hamwe no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Mu gihe mu ndwi iza inama nshingamateka nayo nyene yiganziwe n'abademokrate yotora kandi kazokwemeza ko Trump yagiriwe n'ibyaha, iyo dosiye izoca irungikirwa Sena ya Amerika yiganjemwo abarepublikane mu mburano. Aho abakurikiranira hafi ibya politiki ya Amerika bavuga ko Trump azo shigikirwa. Muri Afrika, Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yaratumye ko batatu mu bademokrate bayo inyuma yo gusanga hari ivyo bananiwe gukora bikomeye nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa kane. Ambasaderi wa Kongo mu Buyapani Didier Kitima Bin Ramazani yagirizwa kugurisha iragi ry'igihugu. Abandi babiri bari ku cicaro cyawo ni i New York hamwe na Geneve batumwe ko kuko ngo bitwaye nabi nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji Marie Tumba Nzeza. Ariko uwo mushikiranganji ntiyatomoye ivyaha byagirizwa awa diplomate babiri baserukira Congo muri ONI. Wahoze ari perezida wa Bolivia Evo Morales yarashitse muri Argentina aho yahawe ubuhungiro na leta yiwe. Morales yari yahungiye muri Mexique inyuma y'imyerekano iyamiriza ubusuma bw'amajwi mu matora byatumye ahitamwo gutanga imihoho mu ntango z'ukwezi guheze. Umushikiranganji wa Argentine ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Felipe Sola yashikirije jo ku munsi wa kane ko Morales azoba ku murwa mukuru Buenos Aires hamwe n'abana biwe babiri. Sola yashikirije kandi ko abategetsi bane bahoze muri leta yiwe nabo bamuherekeje kandi basavye ubuhungiro.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare kirwanya leta ya Libya kirongowe na General Khalifa Haftar cyatangaje jo ku munsi wa kane ko kigiye kugaba igitero simusiga cyo kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Abishikirije inyuma y'amezi umunani agerageje igitero nk'icyo. Haftari arongoye igisirikare kirwanya leta kigenzura igice kinini mu buseruko bw'igihugu yaragavye igitero ku itariki zine z'ukwezi kwa kane cyari kigamije kwa Tripoli leta yavuye mu mwumvikano yemewe na ONI. Haftari ashikikiwe na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ashikiriza ko leta y'i Tripoli ishikikiwe n'imirwi ikora iterabwoba. Leta yemewe na ONI nayo yashikirije ejo ku munsi wa kane kwimeze magabo kandi ihagaze ku birindiro byayo mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Abategetsi muri Shiri batangaje ku munsi wa kane ko abatabara batoye ibisigarira by'indege ya gisirikare yunguruza abantu yari yaraburiwe irengero. Umukuru w'igisirikare cya Shiri kirwanira mu kirere Generale Arturo Merino yabwiye amenyeshamakuru ko atacyizere bafise cyo gutora bakiri bazima. Iyo ndege yarimwo abayikoramo 17 hamwe n'ingenzi 21. Ibisigarira byayo byatowe ku birometero 30 uva aho yari yamenyekaniye ko igeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Algeria abagenduzi b'amatora bavuga ko abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane babaye bake cyane. Algeria iri muri leta mfata kibanza kuva imyerekano yatumye wahora ari perezida Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho mu kwezi kwa kane. Abigaragambya babona ko amatora ari inzira yo kugumiza akagwi kazingamitse igihugu ku butegetsi. Basaba ako kagwi katwaye igihugu kuva cikukira gusubirizwa n'amashusho mashasha atigeze aba muri leta. Naye abatalibani muri Afghanistan bavuga ko barangije ibiganiro by'amahoro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane mu gihugu cya Qatar, ariko hari nyene ntacyo wavuze ku byo bumvikanye ko.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Imbere yuko tuza mu karere k'ibiyaga binini tubanze duhere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujeje ubutungane n'amategeko ugizwe hanini n'abademokrate uvuga ko zerekana ko ivyaha perezida wa Amerika Donald Trump yagirizwa ko yakoresheje ububasha afise kugira asabe igihugu cya Ukraine kwivanga mu matora yo mu mwaka w'2020 muri Amerika, kandi ko yabereye intambamye inama nshingamateka mu guha amabwirizwa abakorera leta yiwe yo kwihoza ibyerekeye kurenguka imbere yayo yabikoze koko. Ibindi kuri iyi nkuru tumvirize mugenzi wacu Thomas Kamilindi mu kiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo.
Abadepite b'abarepublikani bavuga ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko perezida Trump yakoze icyaha. Abademokrate biganje muri komite bo bemeza ko ibimenyetso simusiga ari byinshi. Abademokrate bashinja perezida Trump ibyaha bibiri: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Ku cyaha cya mbere, abademokrate bavuga ko ikimenyetso gikomeye ari ikiganiro perezida Trump yagiranye kuri telefone na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kwa karindwi gushize, amusaba kumukorera amaperereza kuri Joe Biden. Bemeza ko kugira ngo aya maperereza abe, perezida Trump yokeje igitutu president Zelensky kuko yahagaritse imfashanyo ya gisirikari y'amadolari hafi miliyoni 400 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga guha igihugu cya Ukraine. Ku bademokrate, Trump yahagaritse iyi mfashanyo kugira ngo Zelensky abanze yemere gukora aya maperereza. Abarepublikani bavuga ko abademokrate babeshya bati perezida Trump yahaye imfashanyo Ukraine mu kwezi kwa cyenda gushize kandi nta maperereza Zelensky yakoze. Guhagarika imfashanyo biri gusa mu rwego rwo kurwanya ruswa yabaye icyorezo muri Ukraine, kuko perezida Trump afite impungenge z'uko imfashanyo ya Amerika ituruka mu misoro ya rubanda yakoreshwa nabi muri ruswa muri Ukraine. Abademokrate bavuga ko perezida Trump atigeze avuga ijambo ruswa muri kiriya kiganiro na perezida Zelensky mu kwa karindwi. Bati si ruswa rero imuhangayikishije, ahubwo arishakira amakuru mabi yo guharabika Joe Biden kuko ari we umuteye ubwoba cyane mu matora yo mu 2020. Umuhungu wa Joe Biden, Hunter Biden, yigeze kuba mu nama y'ubuyobozi y'ikigo gicukura umwuka w'ingufu gaz cyo muri Ukraine cyitwa Burisma, kiregwa ko cyamunzwe na ruswa. Icyo gihe Joe Biden yari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarepublikani rero bakaba bavuga yuko Hunter Biden nawe yariye ruswa icyo gihe, kandi ko ise Joe Biden yamukingiye ikibaba. Kucyaha cya kabiri cyo gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko, abademokrate bavuga ko Perezida Trump yanze gutanga inyandiko nyinshi Inteko yamusabye mu rwego rw'amaperereza yayo, kandi ko Perezida Trump yabujije abatangabuhamya bakomeye kwitaba Inteko, abandi abatera ubwoba. Abarepublikani bo bavuga ko amategeko abimuhera ububasha. Muri make, ku barepublikani, Perezida Trump nta cyaha yakoze na gato. Naho ku bademokrate, ibyaha biramuhama, ibimenyetso ni byinshi. Igiye kugishyikiriza umutwe w'abadepite wose, nawo uzakigireho impaka mbere yo gutora kugira ngo ukemeze burundu. Uzatora mu cyumweru gitaha. Kubera ubwiganze abademokrate bafite, bizeye ko naho kizatambuka nta ngorane. Nibemeza ikirego rero, bazahita bagishyikiriza Sena izacira Perezida Trump urubanza.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanya bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuze mu karere k'ibiyaga binini. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi, Anicet Niyonkuru, yatahuse mu gihugu ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo. Mamese bansubiye ko ajejwe ibibazo vya politike n'imigenderanire muri Senared yasiguriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije impamvu nyamukuru yatumye Anicet Niyonkuru atahuka.
Anicet rero atashe kubera ivyo twavuganye, agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugoronani, kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta opposition, kugira ngo barabire hamwe ngene bwo kwiyunga bakaja mu runani rumwe kugira ngo bazoje matora yemereje.
Ibyo bisigura rero nkuko nabibaje mu ntango ko namwe muri gutahuka aho mvuze abanywanyi eka n'abategetsi abarongoye urunani Senarede nabo nyene bari mu nzira rero.
Ubishoboye wese asabwa yuko ubishoboye, kuko na gushira umuntu kujya biragoye, twavuga ngo amahoro ni menshi cyane hose mu Burundi, hanyuma umutekano wa buri muntu ujya uri mu mutima wiwe. Ubonye wese abishoboye, twe twibaza yuko botaha akaja kwifatanya n'abandi kugira ngo turabe ingene u Burundi nabwo kugerageza bwahindukiza gatoni kugira ngo turabe ingene intwaro zizokurikira inyuma y'amategeko kugira ngo zoba zishimishije kurusha.
Amatora atekanijwe mu mezi nk'atandatu ari imbere aho mu runani Senarede, ntimushobora kuba mwarataye umwanya muremure, haraheze imyaka irenga eka ishika kurine cyangwa irenga gatoyi mutari mu bikorwa vya politika, muzohiganwa gute n'imigambwe yagumye ku rubuga mu Burundi?
Imigambwe tuzohiganwa ahanini kanaho abantu baba bari hanze baraguma bavugana n'abari mu Burundi. Ahanini imigambwe isanzwe ihurikiye muri Senaret, hari yari hanze, hariho yari isanzwe iri mu Burundi, hariho abatari bake bari mu Burundi. Hanyuma noneho sabo gusa kuko urunani twavuze si urunani gusa kw'abahurikiye muri Senaret, urunani kw'abo batavugana na leta nka bose. Abo bose babona uko byoshoboka twiyunge tuzogende turi kumwe. Igihambaye si uko ngo kanaka cyangwa kanaka ariwe yoje imbere, igihambaye ni uko nyuma y'ayo matora huboneka umuntu koko yoza agira ati ndifuza ko ibintu vy'u Burundi bihinduka, yuko amasezerano ivyari amasezerano ya Arusha yosubira bikahabwa agaciro cyane cyane zijya ngingo zafasha kugira ngo abarundi dushobore kubana twebwe abone tuzushyigikiye
mu bushenhe bansubiko. Hariho abantu bashobora kwibaza igituma mu iki gihe urunani senari rwemeye kuja amatora atanibirinze gusabwa bazi ibintu urwo runani rwari rwashikirije inyuma yo mu 2015
ngira ngo uribuka yuko urunani senari rwamye rusaba kenshi kenshi yuko ibintu byohinduka. Baragerageje baraca muri bajya bajejwe akarere kabirya bihugu vy'amaja mu buseruko ya Afurika. Muribuka yuko umukuru w'igihugu c'Ubuganda yabigiyemo akagerageza agafashwa n'uwahora atwara Tanzania. Muga mwese mwarabonye yuko amaheruka vyabaye nta gusapiske kuko burya biragoye iyo umuntu muri ko ushaka kumuvugana adashaka kukumviriza haragera igihe ubona uti mboke ndakumvireka ndabyihorera. Hanyuma rero kukumuvuga ngo ndiko ndasaba yuko ibi bibanza kugigwa imbere yuko nja mu matora kandi ubona neza yo kuri imbere yawe yamaze kukubwira ati ibyo ntatoshaka urahita ukabyihorera ugiye uti mboke igikuru n'abanyagihugu kuko amajwi ntatangwa nabo bari ku butegetsi. Twe tugiye gufasha kugira ngo abifuza ko ibintu bihinduka mu Burundi bihinduke.
Ariko mugiye mufite agatima kuko nimwatsinda amatora muzoyatsinda muyatsinzwe muzokwemera ko mwatsinzwe.
Aho dutsinzwe tuzaba twatsinzwe ra aho ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rwose. Dushobora kuvuga ngo jewe ndakunda demokarasi ama ugacuvuga ngo ndatsindwa nzovyanga aho ushaka gutoba no nitwatsindwa tuzaba dutsinzwe tuzovyemera. Icyo dusaba gusa ni uko ntabwo duriganwa nibatsindwa nabo nyine bogira ati ngahaye intahe yashize hanyuma abarundi bakwane mu ndato.
Mamesa bansubiye ko umutetsi yakomeye mu runani senared akaba kandahurikiye mugambwe sahwanya Frodebu. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Tukivuga ku Burundi, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch rivuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania bategwa ubwoba bakongera bagaturubikwa kugira batahuke. Mu itangazo ryasohotse ryo kuwa kane, iryo shyirahamwe ryasiguye kwayo makuru yo guturubikwa no kuburabuzwa ryayahawe na zimwe mu mpunzi zirimwo izataye zikomokera mu bindi bihugu nka Uganda kukwanga gutahukanwa ku nguvu. Human Rights Watch yashimangiye ko uretse iryo turubikwa niborabuzwa abategetsi ba Tanzania batorohereza abakozi b'ishyirahamwe rya ONU ryitaye impunzi HCR igihe bashaka kuja mu makambi kubaza impunzi ziriko zirahunguka zibikora ku bushake bwazo canke zitahukanwa n'igitsure. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yagiranye na Sylvester Ntibantunganya yigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ashingiye ku myaka yabaye mu buhungiro yasanze ikibazo c'impunzi kitigera coro.
Indawo yibaza uwayiraye ko jewe narabaye impunzi narabonye ingene ico kibazo mu bihe bimwe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi. Hariho ubwa mbere uruhande rw'ukubaha n'ukubahiriza. Ni impunzi yonyene ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga igahunga irondera gukiza amagara yayo. Hariho rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu. Harashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo, bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha, abandi bakagira bati ahubwo boherayo. Ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye ari kubera ibyo aho nyene bari abahaba bakuramwo.
Muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izo ngorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania, mwibaza ko ari kubera iki boba bahohoterwa? Mwibaza ko ari kubera iki boba bavuga yuko bari korashaka gutahukanwa ku nguvu? Bakanavuga ati hako jewe nza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke nubwo nari numva umenga ntiharagira. Ni igiki coba kibituma?
Yuko hashobora kuba harimwo ibiharuro bigirwa hirya no hino nk'uko nakubwiye muri iyo migwi yose igira itindaraba ikibazo c'impunzi. Hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo, ashora kuumugwe w'igihugu izo mpunzi zahungiyemo ko impunzi n'andi mashira hamwe bamwe bakabiraba kuri majyari kazina muntu abandi bakabira kuri inda ry'ibiti mugabo ugasanga gusa uwo muntu w'impunzi we nyene n'ibyo byose bigenda bikinira ko aho kuraba yuko koko ari ineza y'iyo mpunzi nyene icyo nabonye nta mpunzi n'imwe imaze kubona yuko ibyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza gihenda impunzi mugumye ngahanoronka iki jenerali bonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'1999 mbyuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe hari mu mwaka w'1983 harimo mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe kuko baguzwe ndacibuka icyo gihe barabivuga abandi ngo bagiye kwiyahura no kukubwira ariko ngo ikibazo cy'impunzi kitoroshe kiducoroshe harimo inyungu nyinshi zishobora kuzamwo rero uri kurarondera ineza y'iyo mpunzi ni ukumwumvisha n'abakumva cyangwa nawe ukabanza mbere ugatega neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi
ariko kuri ibyabo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania bo bivugira yuko batumva natekaniwe hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize iki mugabo bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda umuntu akibaza ati ni kweri kibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo
nibwo byazanyungu mbega icyo tuma igihugu iki kibibona uku ikindi kikayibona uku nikihe niyo handi icyo nabonye nta kintu impunzi yicuza ubwa mbere atari uko ishobora mu gihugu cyabo igituma impunzi itaha nikihe impunzi iraba icyayitumye ihunga bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na uruyino kwiruka nibyo rikana kuhunga nk'uko ushobora kwiruka uhunguka
hagati aho perezida Silvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora n'amatora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga 300,000 hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga ayo matora muyibaza kwiki
amatora yagira mu Burundi nta tora na rimwe wovuga ngo byabaye ibibazo byose byari hari mbere yaratuye umuti mugabo uko abaye iratuma abantu bagira bati hari igihindu cyongeye kwipfuza rero ku matora ni uko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ari uwo mu gihugu hagati ari uwo hanze y'igihugu ari ab'impunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma binjera abatahuka bagatahuka burya impunzi ikituma itaha nuko mu mutima wayo wayabonye iti hari kintu gihindutse
perezida Silvestre Ntibantunganya mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi murakoze kuri kano kanya muha ijo rya Amerika
namwe murakoze kuri amahoro ya kanya kugira n'abarundi kuje kibazo kitoroshe
mwandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe gitanga impunzi HCR ryifatanije na leta ya Tanzania ritanguye kuronsa impunzi z'abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata ziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi mfashanyo zikwiye nk'abandi umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven ejo ku munsi wa kane yatembereye ikambi ya Nyarugusu aho uwo mugambi uri kurabandanya
abaronkejwe ayo makarita ni bamwe mu bahunze muri 2017 batari bwaronswe buhungiro hamwe n'abari barasohotse inkambi hama amakarita yabo y'ubuhungiro arugarwa icyo gikorwa gitanguriye mu nkambi ya Nyarugusu hama kizobandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutenderi ivyo bibaye nyuma ya rusansuma yabaye mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka w'2019 aho impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi zakorerwa rusansuma uwo mugambi harimwo gukorwa na leta ya Tanzania ifatanije na ACR aho barenga gato 400 aribo bariko bararonswa ayo makarita mu nkambi ya Nyarugusu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro cy'iki Amerika mu nkambi ya Nyarugusu zirashima kubona zishigwa ku rutonde nk'abandi.
Igihe abari sesa yabaye turi ngaha mu nkambi turagenda natwe kugisesa tubatanga umwidondoro w'iwacu ndetse no gufinga turafinga tugiye gufinga baciye batubwira tutaye mu irakurindira n'umunsi rero ntibatwimbiye ko baduhe ikadi
kena kino sangi no mwene wacu kare yansize hariya 2017 sangi kambi barayugaye sinashaka kujya mu yindi kambi kuko nta wundi muntu w'inshuti nazigaye icyo bisaba ko ngoma ngana nagumye ngata kadi vise twari twitwe muri yoni siara kwa makazi birananirana cyangwa ngaha nyine mbaye uko nyine nahungutse sinabwiye nagumye ngaha rero igihe haji sensa no mwaka wa virus asoma twaragiye na twatubwiye turamba imiringa cyangwa twatubwiye kurogena ku isensa twakoze andi bose bakora twatanga umwidondoro turafinga turasinyazijya tukajya tukajya ibikumu intoki abatwagiye byiwacu batubwiye ngo turindire ngo turindinge ngo leta ya Tanzania na UN siara bazofata amako kubitwerekeye kubitwere twararindiriye turihebura twaze gatacyo gito kutakintu kitova mu rero kohera n'injoro no munsi no badushumye ko baduhi kandi
aha batwibutsa zimwe mu ngorane zari zibageramiye mu myaka irenga itatu yari kirahera bagorewe mu nkambi atana kimwe baronswa
ubwiye kwa muganga ntibakwakira aho giye kwicura ingorane ntibakwakira ya ni byose byari bihagaye ku ntuze ya kwifomu kuko atafomu na jambo na rimwe cyo bugombye cyose ngaha mu nkambi ku musada ivanye n'amashyira hamwe ubutumbere yeko yasabye ifomu atafomu ofisi urumva wicara nko muhamiyaji yaramu
kibazo twahura nabyo imwe na rimwe isabuni y'abandi bati rose twabona twazironka ndetse n'ibifungurwa twari tubayeho nabi cyane rwose ibifungurwa nabyo nyine nabyo twaronke kanone ifashanyo isanzwe iraba umuntu afite ikimuranga ko ari munzi twabona twazironka nabyo twaronke izo fashanyo turabyizeye ko tugiye gufashwa n'izindi munzi
ifaro hinge tujya ntitwapakira injya kwivuza byacugora isabuni n'ifaro hano kubifashanya yose irabimpunzi ntitwayironka
nyuma yo kuronswa ikarita ibaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi ikindi baronkejwe nibiribwa bizobamaza indwi imwe kugira bizobasohoze ku wundi mupokero aho bazoza bararonkera kimwe n'abandi bose. Izo mpunzi zirashima kubona leta ya Tanzania hamwe na HCR yarabiyumviriye kugira ibafashe nk'abandi
baguhaye ikarita bacyakubwiye no gupakira injya sindwi imwe kugira ngo bakurindize kushika kujya ku rutonde rw'abandi bantu nibyo byabaye
nukuri turashima dukenguruka ukuntu leta ya Tanzania na UN SAR yagerageje kutwiyumvira ko ikaduha natwe impapuro ziranga impunzi nako tukaba twemerewe kuba impunzi. Turayishimira cyane kuko iyo tugiye kuraba kuvugwa twavugwa ku ngorane kandi bitwaye dufashwe nk'impunzi cyane nk'abandi bantu byadutera ubwoba. Natwe
turashimiye ababyeyi bacu aba bayoweni tukashimira na leta ya Tanzania yo yiyumviriye kugira ngo ishobore kutunganisha n'abandi narijya twabona umenga turi nyuma y'abantu umenga ntituri mu bantu ariko turayishimiye cyane kubona bagize akigoro bakadushyira ku rutonde hamwe n'abandi tugashimira na UN kubona yaritayeho iratwitwararika ikatumviriza mu bibazo byacu kuko twari tubayeho nabi tugowe nta kivu cya ruguru twari dufise. Ubu turabashimira rwose kigoro batugiriye
naho biri uko harimo barenga gato 1,500 batahukanye ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwa cumi aho leta ya Tanzania itangarije ko izo tahukane impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania naho itabandanije gushyira mu ngiro uwo mugambi. Mu bitigire byasohowe na HCR mu mpera z'ukwezi kwa cumi impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 160,000 mu nkambi ya Nduta hasigayemwo abagera 72,000 Nyarugusu 58,000 na Mutenderi 31,000 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.